Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri komo twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3. Ku isi hose naho turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Facebook, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana ni nahaze nkuko vyama ngiye kukiremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye hano Kampala, Uganda.
Jeni mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko ibice 15% by'abakozi bakora ubuzi butandukanye ku isi hose bagendana ibibazo bishingiye ku magara yo mu mutwe bategwa n'ubuzima mubi bakoreramwo mu buzi bwabo butandukanye. Kuga OMS, bimwe mu bibazo bihungabanya amagara yabo yo mu mutwe harimo guhohoterwa, gukumirwa, kurenganywa, guhabwa akazi k'umurengera katahabwa abandi, kudahabwa imishahara ingana ku bakora akazi kamwe na kamwana wa mama kibonekeza ahatandukanye. OMS sigura ko kumwaka kumwaka uteranije iminsi abakozi bo ku isi yose basiba ubuzi kubera indwara zirimo agahinda gakabije bategwa n'ubuzima bubi bakoreramo. Iyo minsi iharugwa mu mamiliyaridi 12. OMS iti akanagahombo katagira uko kangana. Kwa kane w'indwi heze rero isi yarahimbaje umunsi wahariwe kwitahamagara yo mu mutwe ku civugo cagira kiti harageze ko amagara meza yo mu mutwe ahabwa agaciro mu buzi butandukanye. Aho ukorera none uri kuratwumva byifashe gute, ufashwe gute, haruguhungabana uterwa nabo mukorana canke abagukoresha, turaza guha ijambo muri isanga y'uno munsi ubidusangize. Ariko hagataho amatohoza ya nyuma, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwakoreye mu ntara zine arizo Ngozi, Gitega, Bujumbura, Mairi na Rumonge yerekana ko Abarundi 4 kuri 10 bagenda n'indwara zo mu mutwe. Biterwa n'iki? Umuntu yo kwirinda gute ibibazo byo mu mutwe vyaba ivyavana mu kibano canke ku kazi? Tukiraha kuri no ngingo ikibazo c'abagenda n'indwara zo mutwe batewe n'akazi bakora mu Burundi cifashe gute ko twumvise uko biri ku isi hose. Utu tubazo turatugaruka ko muri isanga y'uno munsi twatumiyemo Christophe Armel arakazanduruwanka n'umuhinga yanonosoye inyifato y'amagara yo mutwe n'imibereho y'abantu akorera mu ishyirahamwe ryitwa Carrefour des Psychologues Lumière Mpore. Arakazanduruwanka ni nawe yatanguje iryo shyirahamwe. Ikaze Armel Christophe. Cyangwa Christophe Armel, uratubwira uko ushaka ko tukwita muri kino kiganiro. Ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha umwanya.
Ego ndabashimiye cyane, amazina nayo nyine nta kibazo.
Ego. Nuko imbere ko tuja ku ngingo ndondaguye mu kanya mwumvise, mu nkundire mubanze mumbwire gato kuri iryo shyirahamwe ryanyu Carrefour des Psychologues Lumière Mpore, ni ishyirahamwe rikorera he rigakore biki?
Carrefour des Psychologues Lumière Mpore ni ishyirahamwe nk'uko byumva tuvuze Carrefour ni ihwaniro cyangwa ihuriro Psychologues harimo abahinga bize cyangwa abahanonose ibisata bitandukanye bya psychologie. Navuga harimo aba psychologue educateur, hakabamo kandi na psychologue clinicien, hama bikaba byifuje gushyira hamwe izo ngubu z'abahanonose izo z'inyifato mu mpande zitandukanye z'ubuzima bw'abantu kugira ngo bashobore nyene gukora ibikorwa bishobora kuba novuga nti bihanahana cyangwa bihererekanya ubushobozi bwo gukora rikaba rero rikora kugira ngo riteze imbere amagara mu mutwe ku kazi mu kibano cy'abantu novuga muri komunate ariko cyane cyane mu gushyira imbere urwaruka hamwe na bigeme cyane abantu bari mu migwi y'abantu bato bato kubera ko kenshi na kenshi usanga aribo basigara inyuma n'ishyirahamwe ritamaze igihe kirekire ariko abantu baririmo bakoreye ahantu bavuga ni mu yandi mashami atandukanye hama bagahita bakanabona ukuntu ko muri usanga bigoye kurangura neza ibyo umuntu aba yari yumva bifatanye n'amarangamutima yiwe cyanke n'ibyo yari yifuza gushika ko intumbero ziwe mu buzima gutyo umuntu akavuga ati ni ngombwa ngarasuma n'itunganye ibyo nayishaka gukora nyine ntabitunganirize rero gushika ubu birakira abantu baba barwaye muri kabine z'abapsikologi abantu baba barwaye cyangwa bifuza gufashwa kuko psikologi ntiraba gusa iby'abantu bamaze kugira ibibazo bihambaye uretse yuko hari kenshi usanga abantu barondera abo bananose by'amagara yo mu mutwe n'imyifatiro cyangwa n'imibereho y'abantu kuga ibintu bimaze kumera nabi navuga yuko amagara yo mu mutwe yitwareka kandi n'ibyo umuntu aba abona umwenda bimeze neza cyangwa atabona neza hashobora kuba ikibazo rero turakira abantu hanyuma kandi tukanakora ibikorwa bitandukanye ku bantu bose baduhaye ikibanza cyangwa baduhaye agaciro bagaha agaciro ibyo dukora kubera ko amagara yo mu mutwe yitabwaho ahari umuntu wese
muri he muri Bujumbura gusa hari izindi ntara mumaze gushikayo
turi Bujumbura ariko turamaze gukorera mu ntara ya Bururi turamaze no gukorera mu ntara ya Ruyigi
urakoze rero Christophe Armelle twadodoye ku muryango wo kuko ivyo mukora vyose n'ivyo tugiye kuyaga nkuko nari nabice ku masonga dutangura akabazo rero ka mbere katwinjiza mu kiganiro nyezina iyo tuvuze amagara meza yo mu mutwe ahanini umuntu akwiye gutahura iki
amagara meza yo mu mutwe umuntu atahura ubwa mbere nkuko tubihabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS iyo nsiguro niyo nofatira ubwa mbere kugira ngo umuntu tuvuge ko afite amagara meza yo mu mutwe ni umuntu wenyine ubwiwe aba yiyumva neza aba yiyumva neza akumva yuko bigumbagumba ibishobisho byiwe navuga resentiment les émotions akumva ko bimeze neza akumva nyine wenyine avuga ati niyumva neza hanyuma uko kwiyumva neza ni nabyo bituma kandi agira ingufu zo gushobora gukora urumva akagira igikorwa akoze akagira akamaro mu buzima bwiwe ariko kandi icyo gikorwa akora cyangwa ako kamaro afite aba akifitiye nyamara kandi akanabona ko afite akamaro mu gihe hari icamariye abandi iyo adacamariye abandi rero aba yumva yuko umenga nawe ntacyo amaze umuntu kenshi niko biba bimeze hanyuma urundi ruhande dufatira ko ni uruhande rw'imigenderanire imigenderanire umuntu afitaniye n'abandi bantu iyo imigenderanire y'umuntu itameze neza muri icyo gihe haba hariho ikibazo bishobora kuba biva kuri we cyangwa bikava ku bandi mugabo turabira ku kuntu umuntu yiyumva ku kuntu hari icyo amaze yimariye kandi amariye n'abandi hamwe no kuri iyo migenderanire afitanye n'abandi kuba imeze neza
umuntu aramenya ko ariko araja muri urwo ruhande rwo badafise amagara meza yo mu mutwe akabimenya ryari ibimenyetso by'ukuri kurajayo ni vya gute canke urashobora no kuba uyafise ari mabi ayo magara mu mutwe mugabo ntiwigere umenya uko bimeze
abantu iyo bikiri ko biratangura bikiri mu ntango umuntu wese yafite ikibazo gifatiye ku magara yo mu mutwe arabyumva kuko bitangura guhinduka nyine mu kuntu we nyine yiyumva iyo umuntu umubwiye nabi iyo umuntu umusubije hasi iyo umuntu umubwiye ikibi arumva ko muri we ahungabanye iyo yumvise ko ahungabanye rero araho akenshi abihonyorera ko mu kibindi bavuga ngo umuntu adahonyorera ku mahwa akabireka ukamenya n'ibisanzwe uwo munsi bivanye n'ukuntu umuntu asanzwe ameze mu bihimba nsozabwenge cyangwa mu bwonko iyo umuntu yagize ikibazo haragera igihe umubiri cyangwa ubwonko ugasubira kugerageza gutunganya ibintu bigasubira mu buryo mugabo iyo hagarutse ikindi kintu kandi umuntu agatera atakaza ingufu aricyo twita resiliyanse agatera atakaza ingufu zo kwihanganira ibyo bimushikira bimuhungabanya ni ukwita reshoke de la vi kuhonde iyo rero bigiye rero byinshi bibanye kandi n'ingene umuntu yavutse urumva ingene yakuze ingene yabayeho nubwo ni terence ishike yiwe ingene imeze muri icyo gihe haragera igihe rero agatera abona yuko umenga nibwo buzima nk'umuntu abayeho ababara igihe kirekire hari igihe ataba ukamenya yabimenyereye ukamenya nibyo saba ukamenya niko n'abandi bantu babayeho ni ukuvuga umubiri wo nyine urasa ukuntu wakira ibishika ariko rero umuntu iyo ariko araja kumera nabi bikiri mu ntango arabyumva keretse iyo afise ibindi bibazo byo mu mutwe navuga ntibifatiye ku gukeba ubwenge naho umuntu ashobora kuba nyine adatahura ibintu biba ibyo ari byo nayo ubundi biza umuntu abyumva biza umuntu abyumva akagera igihe rero ugasanga birasezeranira nabi gushikaho umuntu ataba agishobora kumenya yuko arwaye aho tuba twamaze kuja mu ndwara zikabije zo hejuru ku rwego rwo hejuru zo mu mutwe aho umuntu ashobora kuba atakimenya yuko arwaye ntabone yuko ibibazo afite bihari aho navuga yuko abasigaye ameze nk'uba mu yindi si atari abandi babako
murakoze kuduha umuce Christophe Armel mu kanya turaca tubandanya n'utubazo twabateguriye ariko mu nkundire mbanze nje ku mirongo ya telefone nakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ivyo babaza canke intererano baterera turakira Mugisha Mugisha ikaze ku ijwi rya Amerika yego twaramutse kandi turaza kwirirwa turacari saa yine z'igitondo aha Washington DC
ni saa cumi n'iminota cumi n'umwe
aho ni hehe muri saa kumi
ndaha muri Zambia nibaza ko muri Afurika y'ubuseruko nini kwa ni muri ayo masaha
Zambia uherereye mu gisagara cyahe kwa ari nini
Lusaka
bwa bushuhe bwinshi bubagejeje hehe ico gihande ngo kirabangamiwe n'ubushuhe bwinshi bwa El Nino bibagejeje hehe harashushe bimeze gute biko biragabanuka
amaze nk'indwi nka ziri hari ibintu twitiri tukira muga tubaza ko birangiye nk'itanga bazo cyatumira ubushuhe kuko niya mvura nkaha mu bihugu byacu by'Uburundi bikabona ihungura abayi aje cyakwindira mu gihe cy'ubushuhe bushyira mu kwezi kw'14 nta mpamvu kitafite
ariko usibye ibyo by'ihindagurika ry'ibihe mufise amagara meza yo mutswe nibyo tubiraga
turaneza no kuri nta kibazo
nta hungabanye
nta kibazo ki nta ariko nibwo make nshya ni uko mbaza nko mbaza akabazo gateye nk'umuntu akeneye kuvuga n'iby'iry'Amerika direkite yo cyane mbere yuko tujya mu tundi
ushaka biravana n'ibyo ushaka
nk'ugusaba nk'ikiganiro ku by'iry'Amerika byose
gusaba ikiganiro gisabira hanyene kuri mikoro ni hari banga ririmo nimba atari banga
oya nta banga ririmo dusanze hari ishyirahamwe ry'urwaruka rw'abarundi baba hanze y'igihugu rero turi tuza ko ibyacu byoshika kure mu migambi yo gufasha urwaruka rwatujya ku gatumba kurufasha mu migambi yabo yitegurire yerekeye uko ubuzima atari kugaruka bw'Uburundi bwose
abo uvuga iryo shyirahamwe rikorera muri ririmo abo muri Zambia gusa ririmo abahehe
ni onivo ya Afurika ni ukuvuga kwa Afurika ni kuvuga ngo ruri mu Burundi gusa hose hari umugabo ubuye nk'abarundi turiho dukorera mu gihugu cy'Uburundi
nimero yawe washyize ko kuri Facebook ndaza gusubiraho n'iyo naheza kino kiganiro ndaguhamagare tubivugane hama tuzoraba nimba bifatika tubikorereko garuka rero uyagishe Christophe Armel urumva ko twari tumutwaye mu by'indagurika ry'ibihe tumutwara mu by'urwaruka ariko twamutumiye kugira ngo aduhe umuco ku byerekeye amagara meza yo mu mutwe akabazo canke intererano
akabazo nagomba se n'ubaza nabonye batanze umenga intara zigira nka zimwe mu Burundi bagizemo tufate nk'ubushakashatsi bwo kumenya ukuntu bigenda bivanye n'ibihungabana byo mu mutwe bakavuga yuko abarundi bane muri cumi basanzwe bagendana izo ndwara ndanashaka ndamubaze kw'ikigiri marade mu ntara zimwe mu ntara nka zingahe muri cumi n'umunani dufite bamaze kubona nk'ikigiri cy'abamaze kugira izo ndwara zibaze kuba nk'umurengera bigashyika ariko bitura nk'ibigo by'ibyo by'amagara y'umutwe nko kwa Rujyani cyangwa n'ibindi bigo
unkundire mbanze ndakubarire ko isiwe yabikoze ivyo biharuro nk'uko abibonye twavyanditse ni biharuro byakozwe nivyo nico cirwa cyanyu magerutse kuja habona cashizwe ahabona no bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cyo Burundi hari mu 2019 ndumvuga ko bose bo babikoze byashizwe ahabona no bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu 2019 babikoze muri yo ntumbero buca bahahimbazwa umunsi wo kuzirikana ingora zifatira mu mutwe n'iki hari muri 2019 kandi ni navyo biharuro vya nyuma Burundi buheruka gushira habona bijanye n'ico kibazo kiretse uhindukije
kimbuga yuko kigire twatumaze imyaka irenga iri hafi ine atarindi bikoze none bobo hari boategekanye
kuvyerekeye canke tunamubaze ko ari biharuro barakora bafise vyerekano ku kibazo cifashe bishaje sivyo
kifashe muri iki
gihe reka tumuhe ijambo ugume ku murongo kugira ngo agire n'utatumokerwa ca kwishura Christophe wumvise akabazo kavuye muri Rusaka Zambia
ego arakoze navuga nk'uko bivuze nyine ibyo biharuro zitwebwe twabikoze twebwe nta biharuro ubwacu turakora ibyo turiko tugerageza kumbure kurondera igihe tuzobishobora kumbure twist donc iyo ushana uburenganzira ko bishira habona ibyo byerekeye cyane cyane ngira ngo amagare mu mutwe ku kazi ariko icyo namubwira nk'uko muvuze ibiharuro bihari ubu dushobora gufatira ko navuga mfatiro ni izatanzwe biciye mu gisata cy'igihugu kigeze gutorokana ibiharuro fatiro muri 2019 cyari stebu carashikirije muri rusangi ibiharuro vy'ingene amagare mu mutwe yifashe muri rusangi mu Burundi ariko dufatire cyane cyane kuri kubisigire bakoreye ko byari icigwa cakoze ukungo 2003 nimba nihe hamwe n'ibigo vyakira bifasha abantu mu vyo amagara y'abantu bavuga nka information sanitaire 60 ibyo zigwa rero byagaragaza yuko kuri abo bantu bagizweko enquete bagizweko ubushakashatsi 64% muri bo n'uduce turenga ko dukeya bavuga yuko bafise ibibazo nyine byo mu mutwe cyangwa bagize ibibazo byo mu mutwe hanyuma kandi bavuga hakaba harimo imice itandukanye muri abo bantu muri abo bantu haba harimo imice itandukanye harimo ababa bafite ibibazo navuga bikomeye cyangwa bafite indwara bamaze kugira indwara zo mu mutwe hakaba harimo n'abandi ubumenga biracyari hafi ibyo kwiyumva nabi ukwifuza kwiyahura ahantu ushobora kuvuga kuri muri icyo cigwa nyine aho mu duce 8 9% bavuga yuko bamaze kugira ibibazo bifatiye ku ihungabana ry'ibishobisho bikomeye kwita les troubles d'anxiété aho ari mu bice 12 n'uduce 5% byabo bagize ko ubushakashatsi bavuga yuko bafite ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'itiro n'ibice 12 n'uduce 3% bavuga yuko bafite bamaze kuba baragize ibimenyetso by'umunezero ndengarugero n'ibindi rero n'ibindi biharuro urumva umuntu acariza akiyumvira muri 2019 bavuga yuko byari bimeze bucyohoye mu burera akaba atazi ko biheruka gukorwa biragoye gutora nyezina ngo uyezi wabyifashe gute ariko icyo umuntu ashobora kuraba ni uko turaziye nko kuri bitiga imari ko nyine mbere bya ONS ivuga iti abantu 15% bari mu buzi bakora bageze mu myaka yo gukora baraba baragize muvuga ibibazo bifatiye ku buzi bwabo canke bikigaragaza nyine bari mu kazi nabi n'umuntu yoca yumvira nimba bano bantu bakoze k'ubushakashatsi rero 64% n'uduce 5 uca wumva yuko ibikorwa by'abo bantu nabyo biba byahungabanye bigabitukumera nk'abagaruka hafi y'icivugo c'umwaka
murakoze cyane
mufyumvira ko ibi baranabifatiye kuko mu bushikanganji bw'amagara y'abantu cyiza nuko hariho ibikorwa bitari bikeya batanguye gukora byerekeye nko kugerageza gushyiraho gutegura nyine gushyiraho ubuvuzi bw'ibanze ubuvuzi bw'amagara yo mu mutwe mu buvuzi bw'ibanze ibyo byerekana yuko baba ariko barabona ko habikenewe hari ko kenewe koko
ego mugisha nibaza ko watomokewe n'inyishu aguhaye
yego natomoke bikana ariho akabazo n'ashambaze nimba barashoboye gutegura ubuvuzi bw'ibanze boba uri ku rwego uruhe nshate ku ntara cyangwa ku koma komite ni ku rwego rw'igihugu
warufuze gutega mugisha okay ya tumvise ntacu akwishwe naje ndumvira mwishuri
ni kugwe rw'igihugu n'ubushyiragaje bw'abagabo abantu muri kabari bitunganya ko murengera ngo ejo mukeneye kumenya aho bigeze nibo mworondera ariko ndabizi ko hariho uwo mugambi bariko barawukora ariko ku rwego rw'igihugu bariko barategura nyine abatobikora turabizi ko mugambo hari twegurumba ko tutari muri mu bushikiranganje kugira ngo dutange aho ibikorwa biba bigeze n'ibyo mugabo turabizi ko bihari abamwe mubakora muri icyo gisata.
Murakoze cyane. Urakoze mugisha muri Zambia Lusaka uturamukiriza abo ngaho onye bumva ikirundi n'ikinyarwanda hama ndaza guhamagara inyuma y'ikiganiro kugira ngo tuvugane iby'icyo kiganiro kindi wipfuze ugire umunsi mwiza.
Sawa nawe mugisha ego namwe muragize neza.
Ubundi yadusabye kumuhamagara ni Alain Rurangangabo Alain ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ikaze cyane Diana nawe
urakomeye
murakomeye
nandi ndakomeye n'amagara yo mu mutwe yanjye numva ari sawa ntacyo ndiko ndahoje Imana muri ino minsi
ayo ni wazima ikiganiro niwe kugitegereka atari mazima
ikiganiro niwe kugitegereka atari mazima banza utubwire aho uherereye kugira tumenye iyo tuyaga uri ntuzi ko ari wo mugenzi wo muri kino kiganiro duga ku ijambo rero ubaze akabazo kawe ariko ubicagagure kugira ngo ntimwisangize ikiyago icyambere
no amenya gute ko byatangiye kumera nabi indwara yatangiye mufashe icyambere icya kabiri umuntu yamaze gufuya amenye ko apaswe yakwivuza hanyuma ubwa gatatu indwara ikomeye cyane nubwo bakunda kubona cyangwa se wenda ifite ingaruka mbi cyane yihuta namubwira nko mu gifaransa for example ya maladi mentale de la plus grave ese simptome n'ibimenyetso byayo aho niho ibyo bintu bidusubije nawe twabona no mu kibano ukavuga uti uyu muntu ugatanguka namukeka wenda yaba ari n'uwawe ukamugeza kare yaba ari n'umuturanyi ukamutabariya ariko iyo nyizi ipopulaje niko twatuma umuntu amenya
icakane yifatanye n'ica gatatu wabarijemo
mbere n'icakane yamingiye kubifatanya ariko mbere ukunda bitandukanye mu kinyarwanda cyanjye n'igice ariko nta kintu wagaragaza mu gifaransa yagerageza koma ni maradi mentale
ngo gute suramo twumve
koma ni maradi mentale
ni gute indwara yo mu mutwe itangura cyangwa ikitera
itangira aha urakoze cyane hanyuma ubundi yari ibyo ni koma savuwa ubone atege ni maradi mentale
urakoze ugira umunsi mwiza hanyuma inyishu yawe wenda kurunga iki kuyumviriza kuri FM 104 n'ibice bitatu kubera ko uratwumva
hanyuma atubindi n'ibyo bintu ni kuri ibyo bintu bine ibyo byatuma tumenya mu kibano uko watabariza uko wakwitabariza uko niko twabimenya
urakoze uturindirira inyisho kuri FM 104 n'ibice bitatu kuko Kigali muratwumva tankomanzi urakoze ugira umunsi mwiza Alain
nkomeza kumurongo kubera nari hafi ya radiyo
sinzi ko najya nyemerera reka ntacu uri muhinga bw'ivyuma ariko ndamusabe akugumize ku murongo hama akwishure Christophe Armel umwishure
nimba nategereye neza avuze ati indwara yo mu mutwe itangura gute ariko ndagifatanye n'iki yavuze ati umuntu amenya gute ko agwaye cyangwa yagwaye wenyine mbega yoshobora kubimenya cyangwa mu kibano yobimenya bo bimenya bakamufasha reka byose ndabifatire hamwe ingene umuntu yomenya yuko umuntu yahungabanye cyangwa nyine akumva ko yahungabanye navuze yuko amagara y'umutwe tuyaraba tuyatahura dufatiye ku bintu ahanini bikuru bikuru bitatu ingene umuntu yiyumva wenyine ingene yumva ko ashobora gukora ibintu bimugirira akamaro bikagirira ikimaze n'abandi hanyuma kandi n'ingene afitanye imigenderanire n'abandi rero biroroshye kumenya yuko umuntu yagwaye mu mutwe mugabo imbere yo kurwara mu mutwe mumbabarire ngaruke imbere gato iyo tuvuze amagara meza yo mu mutwe abantu kenshi batahura umuntu bumva indwara zo mu mutwe ariko amagara yo mu mutwe aratandukanye cyane n'indwara yo mu mutwe
ako ka uze kumfasha reka tubandanye mbwo uraza kubinsigurira mu kanya uhejeje kwishura Alan kugira ntitumugumane ku murongo hari abandi badukeneye uraza kudusigurira itandukanirizo gubandanye wishurana hama turagaruka kuri iryo tandukanirizo
sawa bimwe mu byo navuga nti nciye magufi yomenya iyo umuntu kubwira umenye yuko agize ibibazo bifatiye ku ihungabana ry'amagara yiwe mu mutwe naho yoba ataragwara nyine urashobora kubibona ubibona gute umuntu arahinduka mu myifatire ye umuntu arashobora kuba yahora n'umuntu ayagisha abandi abaho ahimbawe nyine ukabona ko anezerewe afite ibintu bimuhimbara nimba akazi akora nimba ari ibintu akunda ugasanga ibyo bintu ntakibikunda agatangura kwigunga agatangura kuba wenyine nicyo n'ikimenyetso kitabesha iyo umuntu atanguye kuba atavugisha abandi hanyuma ibindi bimenyetso ni kuraba mu gihe umuntu ashikiwe n'ibintu kanaka yashikiwe n'itanganya yabuze umuntu yabuze ibintu yakuwe mu kazi yarenganijwe ibyo byose ni ibintu bishyira mu buzima bw'abantu bidahungabanye ni muri icyo gihe umuntu aheza agatangura kumwegera akavuga ati waba wimba gute wabyakiriye gute byagenze gute niho uhera ukabibona ni ubwo urashobora kurabira ku bintu byashikiye umuntu hanyuma ukamwegera mu gihe ari mu kibano iyo ari kuri wo byashitse naho uraba wumva ibintu biri kubera guhungabanya ukavugutire kandondere uwize bino bintu bye amagara yo mu mutwe amfashe kumenya ingene ndengana bino bintu biri kubera ndemera mu buzima ibindi bishobora kuba ibimenyetso ni nko kugira umunezero ndengarugero umuntu arashobora kuba yahora ari umuntu ari mu nzira itomoye akanezerwa rwose birenze urugero kandi atanaguma yigunze akaba ari navuga ni hagati na hagati ndabona ugasanga asigaye afite umunezero ndengarugero aguma aririmba cyangwa agasohora amahera cyane kuri gutanga amahera kugura ibintu kugurira abandi ibintu n'ibintu bidakenewe ibyo byose n'ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe niko nagerageza gutumya nko kubishyira mu mizi itandukanye hanyuma ikindi ni ibyerekeye imyifato ziwe umuntu arashobora kuba atagira ibyo kwigunga cyangwa ibindi nubwo akagira imyifato zidatomoye nk'ibimenyetso ku mubiri bitameze neza ukabona utuye umuntu ngo ntari kwaragira urusengero rumeze neza biraba biboneka rero hanyuma icya kane hari n'ibyo umuntu akubwira ati rero numva meze nabi ndafite indoto mbi cyangwa niyumva nabi numva ubwoba ntahorana numva ntakiryoherwa n'ibintu bya rongo wenyine akabivuga wenyine akaba yumva yuko yahindutse muri icyo gihe rero ntibikenewe ko urinda kurindira ngo mbanze muri ibimenyetso binini muri icyo gihe umuntu no kumusaba kumushyira ababa barize ibyo by'amagara yo mu mutwe imibereho hamwe n'imyifato z'abantu ikindi yabagize yabaje ati umuntu yakwivuza gute namaze kubivuga mu kwivuza ni ugutumbera kenshi mbere nuko usanga ikibazo ni uko muri ibi bigo nderabuzima cyangwa ibigo nyunganirabuzima ibigo mbogorabuzima by'amagara y'abantu usanga kenshi abahakora bataba bafite ubumenyi buhagije mu byerekeye iby'amagara yo mu mutwe ugasanga n'ibimenyetso barabyitiranya ugasanga nyine abantu ntibahakiriwe neza hakiri kare mugabo icyiza cya mbere ni ukwitura abo baganga iyo ataba hari navuga bizeye by'imyifatire n'imibereho ubonanye n'ubuzi usanzwe uzi ni ukwitura abo bahari abo bakorera muri ibyo bitaro rusange hanyuma ikindi kandi hariho n'ibibazo bitatereza kuri ndagwaza umuntu mu mutwe mu kibano mu mfata kandi ukamwumviriza ufasha akanya ukamuha umwanya abantu bamubwiye ko ataca amaze bakamubwira ko ataca guhoza ngo ubwo afata umwanya ukamubwira ko afite agaciro binamufasha abitse yuko aba bagize nabo baza bakabikora ku buryo bumeze neza iyo rero umuntu amaze kugira nk'indwara kanaka iboneka iri mu izwi mu byo twita le standard international canke le classification international de maladie mentale muri ico gihe umuntu aravugwa n'imiti ivura mu bwonko hanyuma inyifato ziwe zigaheza zigazihinduka rero hanyuma kandi aravugwa n'abo ba psikologe nyene
urakoze cane
gose yabajije yavuze ngo umuntu indwara ya mbere ihambaye yo mu mutwe
kandi ngo ibabaza ibabaza
indwara ni cyane ni nyinshi zihambaye ariko jewe uko navuga mfatiye ku byo maze kubona nuko ndabitahura ni bimwe mu byo twita umuntu amaze gushika ku rugero rwo hejuru rw'indwara zitwa za psikoze cyangwa indwara zihindura imimero y'umuntu aho umuntu usigaye usanga yumva ko kugenda gusa aribyo akumva ko ibyo akora ugasanga biratandukanye cyane n'ibyo abantu babamo mu buzima bwa minsi yose usanga ibindi by'iyo ndwara busa naho bwacuramye ntisinzi ko nakoresha iryo jambo muri icyo gihe urumva arashobora kurara mu mvura arashobora ntanacumva ntaba acumva n'ububabare nka kurya abandi bantu bumva ububabare
ugezaho arashobora kugaruka ugezaho arashobora kugaruka agasubira ku muntu normal agasubira ku muntu asanzwe nk'abandi
rero cyane hari igihe bishoboka hari n'igihe agira urugero agaruka ko ariko nta na rimwe umuntu atajyanye kuvuzwa aba ameze nk'uwajyanye kuvuzwa
yego nuko rero
iyindi navuga ni iyo indwara ziri mu ruhande mu rugero mu mugwi w'akabonge indwara z'akabonge ziri mu bwoko bwinshi mugabo hari umuntu agira akabonge ko ku rwego rwo hejuru icyo nakwita melankoli muri icyo gihe wewe nahone ntaba ari abatumva yuko ububabare ntabwo aba yumva mu bw'abo bantu baba bamubona ntibabona yuko ateye intimba n'ikigongwe kuko bameze nabi cyane ariko izo zose icyo namubwira umugenzi wacu ni uko biva ku kwivuza umuntu atetse iyo umuntu indwara zo mu mutwe azivuje hakiri kare zirakira izidakize nazo zirashobora kubanwa ariko zikabanwa mu buryo budateye intimba budateye umubabaro cyane haba kuba zirwaye cyangwa kubamwegereza
ego nuko alani baza ko watomoke ubwire umunsi mwiza ngaho ikigali mu Rwanda rero ana yamaze kugenda twe twasavye ko amugumiza ko kugira ngo yari yabivuze ko atari hafi radio ariko biri kose araza kuza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com hama kino kigali nasubiye acumviritse hanyuma kakabazo n'umu ndacakabitse mugabo hari kintu wari uvuze ngo hariho n'umuntu ashobora kuryoherwa cyane bikamenyekana bikaba ikimenyetso cy'uko afise ivyo bibazo nagira umunezero uravura ivyo bibazo ahubwo
nk'umuntu mutanda muri kamere yiwe umuntu ntashobora kumara iminsi itatu ariko aratwenga aryohewe atamba kubera kuryama ataryama kubera umunezero yumva yorara mu kabare yumva yorara aratamba umuntu siko akoze umuntu ashobora kuruhuka umuntu arakeneye kuruhuka mu buzima uwo munezero ndengarugero rero ni imwe mu ndwara zo mu mutwe twita mani mbere ni umugwi w'indwara witwa dushobora kwita le trouble maniaque cyangwa hagashobora kujyamo novuga ni mu kirundi twoshobora kuzita ngo indwara y'ihindagurika ry'imero cyangwa indwara y'imero zibiri iyo hamaze kujyamo urwo ruhande rundi rw'akabonge umuntu umwe n'umwanya abahimbawe cyane akaba yumva aryohewe afite imigambi myinshi yumva akomeye ari umuntu ahambaye afite amahera akayadepansa byoroshye akayatanga byoroshye mu bintu uwundi mwanya inyuma y'amasaha abiri cyangwa inyuma y'iyinga ukamusanga n'umuntu afite akabonge adida ababaye cyane
ni bamwe bavuga ngo ni aba bipolaire
donc bipolaire ni kuvuga bini 2 pole ni pole nyene pole no pole sud
ariko biza kuba ingwara biza kuba ingwara iyo uryoherwa cyane hadaheza amasaha make ukababara cyane nta babandi bavuga ati buriya muntu n'umugwaneza usanga ari abantu rega badashavu ugasanga baguma bitwengera nubwo mukorera ikibini kwa kundi nyene aragutwengera agira iki abo onye sibo turiko turavuga muri kano kanya bamwe dushira mu murwi w'abagwaneza yego biza kuba iyo bari
abo dushira mu murwi w'abagwaye urumva umuntu arashobora kudufate nabuze nk'akarorero ko kuriha amahera menshi tumuze umunezero ntengarugero umuntu wumva arashobora kuronka amahera agaca ayasohora n'ingoga ntasubire kwiyumvira ati mbega muhira nta kintu naba nkeneye nta bintu abandi bantu bakeneye banyegereye boba nateza kugira ikibazo nkemura ibyo ntabyumvire ayo mahera akayatanga byoroshe hanyuma ikindi muri uwo munezero ntengarugero hagaragariramo izindi nyifato ashobora nko kunywa inzoga cyane akanywa inzoga rwose ugasanga no kuboregwa ntibyoroha ko aboregwa ikindi ibindi bishobora kubimenyesha biragaragarira mu nyifato zindi nko ku myambaro mu ngendo uburyo avuga urabona ko biba byahindutse si ibiryo umuntu aba ari umugwaneza la mani c'est une pathologie mentale qui est reconnue au niveau international.
Murakoze cyane hari hakabazo nkibitse mugabo mbanze na Kire Cyril kuri undi murongo wa telefone Cyril ikaze kuje urya America.
Eh kamahora amahoro.
Uherehe gasire.
Mu Rwanda Kayonza.
Havugwa makinga ko Kayonza.
Rushimi na.
Akabazo kawe.
Ariko mubabare mubanze musobanurire nyine hari amagambo amwe namwe tuba tutumva mu Kirundi akabonge niba ari akabonge niki n'agahindani
akabonge ngiranaga none reka ndamureka asigure nari ngiye gusigura Ikirundi n'Ikinyarwanda mbwa reka ndamureka bisigure mu mvugo y'ikiganga niho bitahura neza
amajambo ni makene mu indwara ntiturashobora kubironka amajambo yose twakoresha ariko akabonge n'agahinda byose bisigura ihungabana ry'imero rifatiye ku nivuga ni kwiyumva nabi kumva umuntu atamerewe neza bigaragazwa n'ibintu bitatu ngerageje kumusigurira bigaragaza n'ibintu bitatu ubwa mbere umuntu abona ko atagira agaciro wenyine hanyuma akabona yuko n'abamwegereye cyangwa abari hafi yiwe romonde kiransure nayo akabona ko ata agaciro ifite atakimumariye akabona atagishobora kumufasha niko abandi bana mubyumvise hanyuma kandi agatabona yuko n'akazoza kiwe kadashoboka ntakahari niho abantu bashobora kuzana namo rero bya byumviro byo kwiyahura cyangwa adashobora no kubishyira mu ngira kwiyahura rero urumva mu gihe umuntu yumva atakamara ko kubaho n'abandi atacyo bamumariye na kazoza atakafise yisanze nta siguro yo kubaho nyine wagitise rero akabonye n'agahinda nkoreje kubizana mu Kirundi nubwa nti ayo majambo yose arakoreshwa ubwa mbere mu Kirundi ayo majambo yose arakoreshwa ariko akabonge biba bimeze nk'aho bigendeka mugabo agahinda ni urundi rugero rwo hejuru navuga rw'akabonge mu gifaransa nashobora kuvuga ko depression la depression niyo nakwita akabonge depression ariko kandi agahinda nayo niyo yita trouble melancholie la melancholie navuga n'akabonge gakabije agahinda n'akabonge gakabije ni urugero rwo hejuru la melancholi hanyuma munsi hariho ikindi cyitwa gusa ukumererwa nabi ni ukwita lankiyete cyangwa
kwihebura ni ikego wabitahuye rero ga Cyril
mise numva yuko kwihebura mu Kinyarwanda ni ukwiheba ukomeye ukumva nta cyizere bifitiye nyine ukumva uriyanze niko njye mpita mbasha kubyumva hanyuma ikindi kintu nagira ngo mbe navugaho hari igihenda nk'umuntu n'umuntu abantu bashobora kubona yuko umukoresha ashobora kuba afata nabi umukozi mu buryo bw'akazi, ariko kandi nanone umukozi ahubwo ashobora kuba yifite ikibazo kiwe mu rugo, urugero akaba ari umukozi w'umugore akaba yava mu rugo afite ikibazo afitanye amakimbirane n'umugabo cyangwa se wenda n'abaturanyi cyangwa se n'abana be, akajya mu kazi akagenda akitwara uko yiboneye, umukoresha we ntabyakire neza, rimwe na rimwe akaba yamucyaha. Kuko ndibaza neza niba uri umukoresha, ntabwo umukozi wawe yakwitwara uko yiboneye, akaba ntabwo yakwitwara uko yiboneye ngo tuzi urekere. Kuko buriya nanone nibaza ko ubaye ukoresha umukozi ntakore neza ibyo agomba gukora, nabwo nako kazi nibaza ko gashobora kuba kapfa. Okay, nanone hari n'igihe n'umukozi hari igihe n'umukozi nanone n'umukoresha abangamira umukozi. Ariko se wenda ngarutse inyuma, hari abantu basa nk'aho badahuza amaraso, wenda nk'umuntu ukabona ntumwiyumvamo, nta ruhare runaka, nta kintu yagutwaye atakuvugishije, wowe ubwawe ukumva ntumwiyumvamo, ukumva nta n'ikintu agitashobora kuba yakora ngo kikunyure. Ibyo byose byaba biterwa n'iki? Murakoze
Siriro, ugire umunsi mwiza.
Ego
Christophe Armel, utubazo twa Siriro watwumvise, wumvise ari ikibazo kitajanye n'ibyo twarimwo canke kitajanye n'ibi vy'ingwara mu mutwe n'amagara ameze mu mutwe, urashobora kumubwira ko bitari ku rutonde rw'uno munsi, tukazobigaruka ku ikindi gihe. Mikro ni gwanyu.
Icyo bagiye ati nko mu kazi hari igihe umuntu umwe w'umukoresha yamize nk'icika umukoresha asabe gukora ibintu umuntu mugabo ntabikore nk'uko yabimusabye, cyangwa umuntu mugahurira no mu nzira ugasanga kugisha nabi ntagire icyo wigira gukora ngo kimushimishe, umenya niko nabyumvise.
Yego,
birahuye n'amagara y'umutwe n'ibifata z'abantu. Navuga gusa yuko mu majambo make cyane navuga ko kamere z'abantu ziratandukanye. Hariho abantu usanga bameze gutyo, bashobora kuba ari intashima cyangwa bashobora kuba ari abantu urazi muri kamere yiwe nyine ushobora gutora ngo inamere. Mu bisanzwe muri mu byerekeye iby'amagara yo mu mutwe, hariho ibipimo byinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo apime kamere y'umuntu, cyangwa kwita retete psychometrique cyangwa retete de personnalité, ari nabyo abantu bakoresha mu mashyirahamwe abishoboye kandi abyemera, haba mu gutora abakozi kugira ngo ushobore kumenya ingene umuntu ameze muri kamere yiwe mu migenderanire yiwe n'abandi. Nuko ibyo rero birashobora kuva kuri kamere, ariko kandi nk'uko bishobora kuva ko ashobora kuba afite ikintu cyamuhungabanije, iyo atari ibintu byamaho ashobora kuba afite ikintu cyamuhungabanije. Kuko jewe mwambuga nti ngira ati nabyo nabivuze bashobora kuba byanabyo n'ubundi, iyo umuntu ahungabanye muri we, iyo umuntu muri we atamerewe neza, nawe kandi acadurumbanya abandi, acahungabanya abandi. Ni kuvuga ko umuntu yari ashobora kuba yumva muri we atamerewe neza, hanyuma wamubaza ibintu akakwishyura ibitajyanye, wamubaza ibintu akagutuka, mwumva mukorana biba bigoye. Rero birashobora kuba umukoresha afata nabi abakozi, cyangwa bikaba no ku bakozi nyine batifata neza mu kazi kubera ko bahungabanye. Rero icyo mvuga kimwe gusa ni uko yaba umukoresha cyangwa umukozi, bidakwiye ko umuntu amucira urubanza mu gihe hatabayeho ibyo bintu byose by'amagara yo mu mutwe. Umuntu utanze akara, umuntu utanze atuka abantu asumba cyangwa bamusumba, umuntu utanze asiba ku kazi, umuntu utanze yafata n'ab'abandi, banza urambere kumenya yuko atacyo aba carabitumye. Kuko umuntu utanze amerewe neza, umuntu ameze neza, afite amagara meza, ntashobora gufata n'ab'abandi. Umuntu akomeye mu mutwe niyo ashobora kwica abandi bantu, umuntu akomeye mu mutwe niyo ashobora guhungabanya iteka ry'undi muntu. Muri make ni uko iyo umuntu ahungabanye ashobora guhungabanya abandi, nawe ubundi bwaho nibaza yuko hari ibiva kuri kamere. Rero iyo kamere nayo araho ibidahinduka mugabo ishoboye gushigikirwa n'ubufasha bw'abahinga, ugasanga hari ibihindutse cyane umuntu akababwira ati mwofata ingingo iyi kuri uyu muntu.
Murakoze cyane. Twakire Ive Ndayikeza. Ive, ikaze ku juga Amerika.
Murakoze ku juga Amerika.
Uherega Ive. akabazo ka usongo
nabonye ko ikintu muganya ku bintu byose yari n'abakozi ngene bashobora kwarira ibyo mu mutwe w'ibanze bivanye n'ibyo bakora kubera akagira imihangayiko
n'abakozi n'indwara zo mu mutwe muri rusange ntitwashimike ku bakozi gusa akabazo reka
akabazo kahari ndabona n'imyemererano rya mbere ibyo bishika kubera babona ubuzima bwagoranye niyo bahembwe amafaranga barabona ko atacyo bamarira bakagenda bata umutwe rero ikintu cya mbere mbona kishobora gukorwa leta ntirabe ingene bakura muri situwasiyo icyati ibahe nimba ari inguzanyo ku bintu byerekeranye n'ubuzima kubera amazi ibiribwa ibiki byose yajya mu kirenge mugabo leta nimbira kuyazamurira agashahara kisanga no muri mu buzima bwa minsi yose kuwatunga imiryango biragorana bana n'igihugu cy'ubuhinduka kujya kuri hamondiyare y'abakizi cyane cyafashe umwanya wa mbere rero niyo n'indi ngorane rero ni leta ntirabishemo imbaraga ishemo ingufu zose zishoboka kugira ngo abakozi bareke gutumura mu minsi yo ibyo wari grave cyane ibyo wari grave kuko urabona ko atabutumwe turajya
gugira umunsi mwiza urakoze ive kuri ibyo byiyumviro byawe Christophe Armel agashara gato kari mu bishobora gutuma umuntu ahungabana mu mutwe canke bira ari mu Rwanda mugabo urumva ko avuga ikirundi ashobora kuba agira Burundi n'u Rwanda azi ivyo Burundi yavuze cyane ivyo Burundi yavuga ikirundi nubwo yavuze ko ari mu Rwanda na nimero ndayifite ngaha niyo mu Rwanda mugabo n'umurundi avuga ikirundi yego
sinzi umusanzu nibaza yuko mu bintu bituma amagara mu mutwe ku kazi ahungabana umushahara gusa umushahara ushobora no kuba kimwe mu bindi byinshi mugabo amagara yo mu mutwe arahungabanywa n'ibyo ni kimwe mu bindi arashobora kubamo izero za umushahara arashobora kubamo imigenderanire hagati y'umukozi n'umukoresha hagati y'abakozi ubwabo ingene bafitanye imigenderanire myiza cyangwa mibi arashobora kubamo akazi ubwako ingene gatunganijwe arashobora kubamo akazi kenshi iyo umuntu akora ibintu byinshi bamusaba amahapo bamusaba ibyegeranyo byiza yakoze ugatanga umwanya wo kubikora ni muto arashobora kubamo uguha akazi umuntu adashoboye ugatanga nk'umuntu bamushyize mu kazi kubera ko gusa bavuga bati niwe nyine yohaja mugabo ugatanga nyine ubwiwasite yarumva yuko akamerewe neza kubera ko hari nk'igihe usanga uri kubategeka nk'abantu baba usumbya imyaka myinshi y'uburambe muri ako kazi gusa ugasanga kubera bakuze ntibereza gukora mugabo nyine ubwawe ukumva yuko iyo uri kurabateka ibintu bakubwira ngo uyu wagize si byo nawe ukumva umenga uratekerejwe ni ibintu byinshi rero hari n'ibindi by'ingene ahantu umuntu akorera haba hatunganijwe ibyo rero si magambo ni mu Burundi no mu kwisi yose niko bimeze
hanyuma none ko tuvuga ngo abakozi abakoresha batera abakozi abakoresha bagirire abakozi bo ntibashobora guhungabanya amagara mu mutwe y'abakoresha babo uri umukozi adashobotse n'ushobora gutuma patron wawe cyangwa patroni wawe nawe bimera nabi
birabana ingene uwo mukoresha aba agufite ko ubushobozi iyo igishobora kuva ku mukozi kigahungabanya umukoresha kumva uremwe kutamukorera akazi neza nk'uko yabimusabye hanyuma acyapa mbega ntamuhaye ibikoresho bibiri nacyo ni ikintu hari navuze navuze ngo akazi gatunganijwe ariko hari n'ibikoresho ko umuntu wamuhaye akazi umuti ibikoresho ugakora n'ibi gutanga amakuru nimba ari ibintu tekinike imashini zirahari kandi zirakora neza iyo utabimuhaye rero ugasanga ibintu bigukorera nabi ugatangura gushaka ugatangura kumva ibicoresho byawe bihungabanye nuko uturabe ibituma atabikora iyo atabishoboye ukaba wumva by'uko atabishoboye ushyiraho ko umwigisha ibyo bintu kubikora nicyo gituma usanga hari abantu mu mashyirahamwe cyangwa mu bundi abantu baramenyereye gukora ku bintu bya kera dufata nk'ingene usanga akazi k'abakatunganje bakeye imyaka 20-30 haje uburyo bushashe nko gukorana na internet abantu ntibabyumve muri icyo gihe urumva umukoresha arashobora kuba yashaka ishyirahamwe ryagiwe cyangwa uruganda rwiwe cyangwa ubushikanganji bwiwe butera imbere mugabo ugasanga abakozi ntibashobora kuja kuri iyo ritime muri icyo gihe rero umukoresha nabudani nukuraba ingufu aba afite zo guhindura ibintu
yego Innocent ikaze kujugia Amerika no muri isanga aho uherereye uca usongora akabazo kawe
murakoze je ndi gitega capitale politique mu Burundi
ku mugwa mukuru
yego
ntavugwa makinga hi gitega uri he shatanya atanye
muri vile
akabazo kawe rero kwa Christophe Armel
cyera ko mbaze nti wiki afres pese cyane isano n'ingwara y'ibisazi
stress birafitanye ingwara isano n'ingwara y'ibisazi yego reka akwishure
yego murakoze
urakoze cyane Christophe Armel akabazo kavuye igitega
arakoze muzona mbiye kujyo jambo ingwara y'ibisazi naho benshi barikoresha nabo nyine muri z'amakaye mu mutwe jewe sindayemera cyane ariko uruhagarara rw'umutima stress uruhagarara rw'umutima rwakeneye isano n'indwara zo mu mutwe z'ibisazi gusa yafitanye isano umuntu ashobora kugira iyo ndwara navuga nshurikabwenge navuga nyine nk'indwara y'ibisazi mugabo bivanye ingene we nyine yari asanganye ni kuvuga ngo akarorero umuntu ibintu byiwe bihiriye byari mu isoko umwe ashobora gutera aja kugira agahinda akabonga ugasa naho azogira agahinda gakanije ubundi nawe agatera agira indwara y'umunezero nyengarugero ntayemere yuko ibintu byose byatakarazwa ngo ugenda atunze n'ibindi ubundi nawe akagira ijya nyine iy'ibisazi uko bazayivuga ni ukuvuga rero urugaragara rw'umutima rurafitanye cyane isano n'indwara zo mu mutwe ni naho byinshi bihera ni naho byinshi bihera bitangura ari bisanzwe bamubonye umuntu atwara akira amasanganya y'imitsi nsozabwenge zidabese hashobora kuba n'indwara organike indwara zo mu mubiri za diyabete ibya kanseri ntibiragaragaza ubushakashatsi bugaragaza cyane yuko bifitanye isano ariko nabyo nyine birimo mu bituma umuntu amagara yiwe amera nabi
murakoze cyane reka twakire wa nyuma ku murongo wa telefone bambwiye ko agiye atakiri ku murongo wa telefone ariko ntaco niyagaruka imbere yuko tuheze umwanya wacu turaza gusubira kumwakira kakabazo rero Christophe Armel tutari twahejeje kuvugana ko kutagira amagara meze mu mutwe haraho bifitaniye isano n'indwara zo mu mutwe ni bimwe
kutagira amagara meza
yo kurwara mu mutwe no kutagira ego hari ukuntu wari wabisiguye mu mvugo y'ikiganga
nari navuze nti tuvuze mu gifaransa santé mentale cyangwa icyongereza mental health biratandukanye cyane na maladie mentale navuga nti ni nk'umuvuduko navuga ko isa yo mu mutwe ni nk'umwuzuko w'amagara yo mu mutwe urumva urugero biriko kuko tuvuze amagara yo mu mutwe ibintu bishobora nko kuyateza imbere cyangwa ibyo umuntu yokora mu kwitwararika amagara meza yo mu mutwe harimo navuga nti dushyize ibyo abantu bakeneye ku byerekeye amagara meza yo mu mutwe ibyo nakwita mu ifaransa les besoins psychosociaux hasi umuntu afashe ikwadarato triangle hasi hano hasi triangle ihagararira ngira ngo bose bashobora kubona haba hari cyane mfashe icyo bita piramide de Maslow hasi hari mu gihe dufate nk'abantu muri rusange tukiri population ifise ibibazo kanata byaba by'imvano byaba by'inzara byaba by'ubukene n'ibindi muri icyo gihe ibyo abantu baba bakeneye ni ukuronka ibintu bakeneye mu buzima bwa minsi yose gufungura kuryama gucungereza umutekano nibyo biba bikenewe ibyo ni kugira ngo umuntu akingire amagara yo mu mutwe kuko iyo umuntu abayeho nko muri iyo insekirite akaba ahantu hari imvano ata mutekano agira nibyo tumaze nimba yabibayemo nko mu myaka 5 ya mbere y'ubuzima bwiwe tuzoza kubimenya turiko turagira bya biyago bidakurondera ingene umuntu cyatumye umuntu agwara tukabimenya umuntu amaze nk'imyaka 30 tukamenya ko yigeze kubaho ari muri insecurity cyane nimba ari mu kazi ari umusoda cyangwa ari umupolisi tuzoza kubimenya ko yagwaye kubera ibyo yabayemo haciye imyaka aho nivuga santé mentale rero umuntu ayitwararika kuri urwo rugero kuri ku rugero rwa kabiri ku ngazi ya kabiri tutera tuduga hejuru ku isonga haca haza iyo abantu bafise nk'amasanganya habaye amasanganya ari umwuzure ari umuriro wateye muri icyo gihe umuntu yitwararika gufasha nubwa nti umuntu wenyine umuryango ikibano cyane cyane n'umuryango abantu nimba ari nk'abantu bazimiye kubera hateye ikintu kanaka ukabasubiza umuryango umwana akabona umubyeyi wiwe ababyeyi bakabona abana nibyo biba bikenewe muri sante mentale hanyuma muri icyo gihurumba ni gukorera muri rusange mu kibano mugabo rero kuri ku rugero ku ngazi ya gatatu haca haza aho haba hamaze kubaho rero nk'indwara kanaka yo mu mutwe yaba iyisanzwe cyangwa ku rugero rw'indwara nyine iboneka ejo nokita trouble léger à modéré muri icyo gihe umuntu yitwararika gufasha umuntu wenyine ubwiwe hama kandi agafasha n'umuryango akanafasha n'ikibano kuko nk'igihe umuntu yagwaye mu mutwe kanaka akavagira indwara kanaka n'ikibano umuryango urahungabana n'ikibano kirahungabana
nuko rero
ku isonga haca haza iyo hari indwara zo mu mutwe rero ziboneka zikabije muri icyo gihe umuntu niho acajana umuntu rero muri bya bigo bivura indwara zo mu mutwe uca wumva yuko ukwitwararika rero amagara meza yo mu mutwe ibihera hariya mu ndwara zo mu mutwe bihera gutunganya ubuzima bw'abantu hasi arabaze bakarongera kune
eko murakoze cyane Christophe Armelle arakaza ndoru wanka urantunga kuri iryo zina ryawe ndiko ndavuga nabi tusa nk'abasozera rero umuntu ni izina ryiza tutari dusanze tunamenyereye
niratahurize
arakaza ndoro wanga arakaza cendabu wanga ego dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hakogwa iki kugira ngo haba mu buzi butandukanye ku ruhande rw'abakoresha ku ruhande rw'abakozi haba mu buzima busanzwe mu miryango mu mashuri hehe bose bagira amagara meza kandi bafashanye muri uko kugira amagara meza ntihagire ubere intambamye wundi kugira ngo amagara yo mu mutwe ahungabane biciye kunyifatira ya kanaka utwishure mu munota umwe kugira turonke umwanya kubasezera
kugira ngo abantu bose babeho bahimbawe bashobora gukora bagatera imbere bagateza imbere n'abandi bakiyumva neza je nibaza nk'uko no mu bindi bihugu bimaze kubishobora biteye imbere hakenewe umugambi munini cyo kwita un programme national de santé mentale mu bisata byose
ego hanyuma abamaze nabo kuja muri ivyo bibazo aho badatekaniwe mu mutwe baba bamwe bagira umunezero urengeje watubwiye baba abandi agahinda abadatekaniwe neza mu mutwe wabo nabo ikibano gikwiye kubafasha iki nabo bakifasha iki
ikibano bwa mbere gikwiye gutahura yuko umuntu kurwara mu mutwe uno munsi umwe ashobora kurwara ubundi ejo akarwara uno munsi ndashobora kuba mpungabanye ejo nkamera neza ni byiza ko nko muri ibi bihugu byacu muri afurika abantu batahura ko indwara yo mu mutwe zirabaho indwara zo mu mutwe zirabaho ko zibaho rero umuntu afite ikibazo nibamutahure kuko kenshi turagira n'ingorane abantu dufasha bakamera neza bashitse mu miryango basanga ababakiye ntibasubira kubumva naho umuntu yoshavura gatoya bigeze kurwarira muri ibyo bigo byacu uwasanga bavuze ngo uwo muntu yasubiye kurwara mu mutwe ni byiza ko batahura yuko kugira indwara yo mu mutwe n'ibintu bishika nk'uko umuntu agira diyabete nk'uko umuntu agwara sida nk'uko umuntu agwara kanseri nk'uko umuntu agwara malariya ni indwara nk'izindi ntibazitahura hanyuma iyo umuntu nawe yumvise ku ruhande rw'ameze nabi nayiture abaganga barahari nko mu Burundi hariho ibigo bishobora gufasha bitari bikeya ariko ubundi hari hakenewe nyine uwo mugambi w'igihugu w'amagara yo mu mutwe atari nk'aho umuntu agira nyine ibikorwa bito bito by'abakora ibyabo canke bito bito byo muri minisiteri gusa
nuko Christophe Armelle arakaza ndoruwanka umuhinga wanonose nyifata y'amagara yo mu mutwe n'imibereho y'abantu mukaba mukora mu ishyirahamwe ryitwa Carrefour des Psychologues Lumière Mpore mu Burundi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage ku vyerekeye amagara meza yo mu mutwe
nakoze namwe kumira yego ndabifurije kana magara meza y'umufundi ndabifurije
n'abatwumiriza eh namwe bwe turabifurije ejo nitwasura kubikora ko muzo twitabe nkuko mwabikoze kuri micro muri studio yindwi mari kumwe na Diane Nahazo nje nabategure nongera ndabashikiriza muri isanga rino munsi bakoze abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha hamwe na ingenieur Cornelius kwizina gye bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo mwimwe vyose namagara meza.